mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiye na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanze kuri FM 88.8 n'ibice 9 ya radio ijwi iriyobora. Mwiriwe nshuti bakunzi, nikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazo. Mu Burundi impande zitandukanye zikomeje kutavuga rumwe ku byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yasozerewe mu ndwi iheze.
Iyo rero umuntu ashoboye gutuma nk'abantu batabizi bashobora kuzanira koko tatosoye neza kubona bose bahuje kiretse umwe azasubire kubo yatumye ababaze uko bazifashemo.
Uyu ni Pierre Claver Kazihise arongoye umurugujejo gutunganya amatora mu Burundi seni yishura izatangajwe n'inama y'abepiskopi katolika mu Burundi baherutse kwemeza ko amatora yibwe. Abahitanywe na virusi ya corona aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barenze 100,000. Ku mugabane wa Buraya, Ubudagi busaba Uburusiya gutanga insiguro ku gitero cyo kwikoranabuhanga cibasiye inama nshingamateka y'Ubudagi n'ibiro vya chancelière Angela Merkel mu 2015. Idoni doyano makuru yose duce ku masonga ni mukanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Agezo hirya n'ino ku isi turahera ku mugabane wa Afrika uvugamo uruhigi rw'abanyagihugu ba Zimbabwe na Malawi batorotse aho bari mu kato ka virusi ya corona. Inkuru ya mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Muri Zimbabwe umuvugizi wa polisi y'igihugu Paul Nyati yatangaje ko barimo bashakisha n'ingufu abene gihugu barenga ijana bacitse ibigo bari barimo mu kato k'iminsi 21 y'itegeko ku bantu bose bava mu mahanga. Ati bigiriye mu giturage iwabo, turasaba rubanda kwanga kubacumbikira kuko bashobora kwanduza imbaga. Muri iki cyumweru Zimbabwe yapimye abantu 75 bashya bafashwe na virusi ya corona. Hafi ya bose bari mu bigo bya kato bashyizwemo bavuye mu bihugu by'abaturanyi nka Afrika y'Epfo na Botswana. Muri Malawi abenegihugu barenga 400 batahuwe bava cyane cyane muri Afrika y'Epfo, naho batorotse stade barimo mu kato mu murwa mukuru w'ubukungu Blantyre. Byibura 46 muri bo banduye virusi ya corona nk'uko inzego z'ubuvuzi zibitangaza. Polisi nabo bose uko ari 400 irimo irabashakisha kugira ngo batajya kwanduza imbaga mu gihugu. Zimbabwe na Malawi bavuga ko bose hamwe batarengeje abantu 200 banduye virusi ya corona, ariko bahorana impungenge z'uko abenegihugu babo bagenda bagaruka bajya gushaka amahahiro n'akazi muri Afrika y'Epfo bashobora kuyizana bakanduza abandi benshi. Afrika y'Epfo niyo ifite abantu benshi banduye virusi ya corona ku mugabane wa Afrika barenga 25,000 ku 125,000 bya Afrika yose.
Nani nabiciye ku masonga nk'itangura igitigiri cy'abahitanywe na virusi ya corona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika carenze 100,000. Idonido na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Ni mu gihe muri Amerika y'ubumanuko ibitigiri by'abandura ku munsi barenze ibyahitiye ku mugabane wa Buraya no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo bivugwa kandi mu gihe ku isi yose abamaze kwandura uwo mugera bariko barababa imiliyoni 5 n'ibice 7 hamwe n'abarenga 354 umaze guhitana. Abapfa muri Brazil bahitanywe na COVID-19 bashitse ku 25,000 ku munsi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abo umaze guhitanaho bararenze 100,000, naho abategetsi mu mareta atandukanye bariko barafata ingingo zisubiza abanyagihugu ku mirimo kugira barwanire ubutunzi bwasubiye inyuma. Abahinga mu gisata cy'amagara y'abantu muri Amerika basaba ko amareta yoguma arikanuye kuko uwo mugera ushobora kongera kwandukira benshi mu gihe abanyagihugu bo kwijajara. Kaminuza ya John Hopkins yaha muri Amerika itangaza ko abanyamerika bababa umuriyoni 1.7 bamaze kumenyekana ko banduye COVID-19.
Kumugabane waburaya, umushikiranganja jeju migende ya nireu udagi na yandi makungu ya hamagaje unomusi ambasadeo wa Uburusiya i Berlin kugira ngo atange ibisobanuro ku gitero cy'ikoranyabuhanga cyber attack mu Gifaransa cibasiye inzego zo hejuru zo mu Budagi. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arakomeza.
Nkuko itangazo rya guverinoma y'Ubudage ribivuga, ambasaderi Nechayef yakiriwe n'uwungirije minisitiri w'ububanyi n'amahanga umunyamabanga wa leta Miguel Berger. Uyu yabwiye Nechayef ko leta y'Ubudage yamagana yivuye nyuma igitero cyo mu 2015 kandi kwirimo isaba umuryango w'Uburayi bwiyunze gufatira ibihano abarusiya batandukanye barimo uwitwa Dimitri Badina. Ku itariki ya gatanu y'uko kwezi kwa gatanu ubushinjacyaha bw'Ubudage bwasohoye impapuro zo guta muri yombi uyu Dimitri Badina bumukekaho uruhare runini muri kiriya gitero cyo mu 2015. Buvuga ko ari umusirikare mukuru wo mu rwego rw'ubutasi bw'ingabo z'Uburusiya rwitwa GRU rushinzwe kuneka amahanga. Minisitiri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel na ubwe aherutse gutangaza ku mugaragaro ko bafite ibimenyetso simusiga biremereye. Uretse Ubudage, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ishakisha uyu Dimitri Badina. Amerika yemeza ko Badina yarakuriye imitwe y'ibanga ya GRU yitwa Fancy Bear na APT 28 yagize uruhare runini rwo kwivanga mu matora yo mu 2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leonid Slutsky ukuriye komite y'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko y'Uburusiya umutwe w'abadepite yatangarije abanyamakuru ko nta shingiro ibirego by'Ubudage bifite. Yemeza ko ibihano by'Ubudage n'Uburayi byakwangiza ahubwo cyane umubano hagati y'impande zombi. Naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov nawe yamaganye ibirego by'Ubudage avuga ati hashize imyaka itanu yose ariko nta kimenyetso na kimwe baraduha.
Tugaruke aha muri Amerika aho vyiteze ko Perezida Donald Trump ahava sinya ibwirizwa yega ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi. Ni nyuma yaho urubuga rwa Twitter ruvugiye ko abanyagihugu bo kwitondera ibyo Trump yandika. Jeffrey Mutagoma.
Amakuru ava mu bantu begereye ibiro bya Perezida Trump wa Amerika avuga ko iryo bwiriza risaba akanama ka Amerika gashinzwe itumanaho gusobanura agace k'iteka rya n'amabwiriza y'itumanaho kabuza imbuga nkoranyambaga nka Twitter na Facebook gukurikiranwa n'itegeko ku by'abazikoresha bazinyujijeho. Iri tegeko ibiro bishinzwe igenamigambi ry'ikoranabuhanga muri Presidence gukaza umurego mu gukusanya ibirego byerekeye ubwisanzure mu gukoresha internet bigashyikiriza icyegeranyo inama y'ubucuruzi ya Amerika na Minisiteri y'Ubutabera. Ku wa gatatu, Perezida Trump yari yavuze ko azagabanya imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga byaba ngombwa akazifunga. Amagambo y'umukuru w'igihugu yaje akurikira imbuzi y'urubuga rwa Twitter rwasohoye ku wa kabiri tuvuga ko rubanda rukwiye kwitondera ibyo Trump atangaza arunyujijeho. Perezida Trump ashinje imbuga nkoranyambaga kubangamira amajwi y'abo mu ishyaka rye avuga ko zagerageje kubacecekesha mu matora mu mwaka w'2016 bityo akaba adashobora kureka byongera kubaho.
Barakoze bagenzi bacu kuri no makuru ageze hirya no ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndayibutse ko muyumva kwiza FM zitandukanye n'imirongo ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Mushobora kandi kuyumva ikibiriraho kuri wezi itatu akaburungura ryacu vewa akaburungu com. Adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu gihugu cy'u Burundi. Agatungwa yitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi akabaza ubwa kabiri mu majwi y'imfata kibanza yatangajwe na Seni yituye sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro. Yemanga ko afatiye ku byemezo yahaye iyo sentare ariwe yatahukanye intsinzi. Inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Kutemera ibyavuye mu matora nk'uko yamenyesheje abamenyesha makuru nico catumye kuri uno wa kane ku muhingamo rwa Sagato yaserukiye umugambwe senere mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka akaba yamenyeshwe ko yatsinzwe ashikana muri sentare yubahiriza ibwiriza shingiro ibirego vyerekana ko amatora yagenze nabi. Uyaserukiye senere mu matora aramenyesha ibyo afatirako kugira yemeze ko yasahuwe.
Venons de déposer notre dossier de recours à la Cour constitutionnelle par rapport
Tuhejeje gushikana amadosiye y'ibirego byacu muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ku bijyanye n'amatora yo kuri wa 20 kubera twiheje ibyegeranyo bitandukanye dusanga yaranzwe n'utunenge twinshi cyane. Biraboneka henshi ko hari amajwi yacuranugwa mu masandugu agashirwa hatagenewe. Akarorero haratangwa amakarata y'itora 1000 kuri rwa rupapuro bita FD bikagaragara, ariko ku rupapuro rw'ibyavuye mu matora ukasanga abantu badashikana 200. Ibyo birerekana neza ko amasandugu yacuranuwe. Muri ibyo birego byashikanywe muri iyo sentare, rwasamenyesha ko biteye isoni kubona n'abitabye Imana bagaragara mu batoye.
Nous avons eu des cas où des gens qui sont décédés ont été mentionnés comme ayant voté.
Turafise n'uturorero abapfuye batoye kuko amakarata y'itora yarasohose ahabwa abandi bantu baraheza babatorera. Turafise uturorero twinshi ku muzinda dufise abarenga 15 ibuhayira imugwi n'ahandi henshi cyane. Twibaza ko seni ifise byinshi byo kutangira kunyishu n'intonde z'abatoye zitigeze zijya habona. Turananigura abajejwe ubutungane abanywanyi umugambwe SNL bakuwe ku ntonde ku itegeko ry'umushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika afatiye ku binyoma, byose bigatuma amatora atagenda neza. Ku kibazo kijyanye nimba atubahirijwe na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro azoca ashiraho intaha ishize, Rwasagaton yamenyesheje ko azunguruza. Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro nitabitunganiriza tuzitura sentare yo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko iri Arusha. Ntibyumvikana kandi ntibitahuritse ko amaleta azoguma akora ibyo yishakiye binyuranye n'amategeko, hanyuma abeshe ko ariko aratera imbere mu bijyanye n'intwaro rusange. Mwamenya ko inyishu y'ibirego Rwasagato yashikirije muri iyo sentare yoheza ubwirizwa nshingiro izoboneka mu kiringo kitarenze iminsi 8. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire, no kugira ko umurwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni ku ruhande rwawo uhakana wivuye inyuma iby'ubwo busuma. Pierre Claver Kazihise mu kiganiro n'abamenyesha makuru yavuze ko atagaciro uha ivyagirije by'abavuga ko amatora yibwe. Mbahawe inyishu harimo Ekleziya Katolika mu Burundi nkuko muvyumva muri no nkuru yateguwe na mugenzi wacu Eloge Urika neza.
Yo rero umuntu ashobora gutuma nk'abantu batabizi bashobora kuzanira koko itatosoye ne kubona bose bahuje kiretse umwe azasubire kubo yatumye ababaze uko bazifashemo.
Uwo ni Pierre Claver Kazihise, mukuru w'umugwiseni utegura amatora igihe ariko yishura ku kibazo cy'umenyesha makuru yamubajije ku itangazo ryasohowe n'abasenyeri Katolika bo mu Burundi ku munsi wa kabiri w'iyi ndwi. Bwana Kazihise yinze cyane gucisha mu kanwa izina inama y'episkopi ariko yishura ku kibazo yashikirije
umurorerezi umwe abona uvuga umugwi w'abarorerezi kubera yuko iyo tuvuze ko bari 39 ni migwi z'abantu rw'abantu bo n'ibihumbi yuko yavuze ibidahuye n'iby'abandi kuri twe n'ibisanzwe cyane mugabo usigiye tutangaza n'uko iyo abantu bari hamwe muri nka 10 umwe akabonaguye abandi babonye bimwe cyo twibaza tukubwira umuntu yoraba neza akabaza uwo muntu yari ku rubuga kugira musigurire niko twaratangaye. Mugabo kandi nicyo gituma twatanze no mpanuro ngo bazoshikire abo batumye ubwo bakoze icyo babatumye kubera yuko kugira ngo twumve ingene abantu bandi bose babona bimwe mubwo mugwi wonyine ntubona ibyo muri seni. Rero mu bisanzwe uko twari twavuganye n'abarorerezi twavuganye yuko igihe baje agiye kurorera bazoturungikira ivyegeranyo kubera yuko hari abasaba kurorera kumbure badafise ubushobozi bukwiye
ayo makenga yonyine mukuru wa senafise.
Ubu rero nibazana ivyegeranyo tuzuraba yuko turonka nk'akanya dushobore guhura hanyuma duhanahana ivyiyumviro kugira ngo abantu bose bamenye ukugene ivyo kurorera amatora bigenda kuko si cyoroshye umuntu atakiza yibaza yuko ari bisanzwe. Oya, si bisanzwe byafise nk'ibi bikogwa. Iyo rero umuntu ashobora gutuma nk'abantu batabizi bashobora kuzanira koko itatosoye neza twebwe rero twibaza yuko kubona bose bahuje kiretse umwe umwanya n'ibisanzwe mugabo tuvuga tuti azasubire kubo yatumye ababaze uko bazifashemo.
Uwavugwa ni inama y'Episkopi Katolika mu Burundi abo yatumye nabo ni indorerezi 2000 indwi na cumi na batandatu. Musenyeri wa Shenhao ndereye arongo inama Episkopi Katolika yemeza ko bakwiragijwe mu gihugu cyose ku munsi w'amatora itariki ya 20 ukwezi kwa gatanu. Niwe yatumye itangazo we na bagenzi be basinye.
Naho igitegiri cyabo kitari kinini cyane ugereranije n'igitegiri cy'ibiro by'amatora, barashoboye gushika mu makomine yose, barahacagura ibiro by'amatora bimwe barabirako. Dufatiye ku byo biboneye, turemeza ko muri rusange amatora yabaye mu mutekano. Ariko turanegura ibyabaye bishyize ku biri n'itegeko rigenga amatora ku byerekeye umwidegembyo w'abatora no gukorera mu mucyo kw'abahagarikiye ayo matora no ku byerekeye ugufatwa kumwe kw'abitoza. Ibyo byose tukaba tuzi ko birimwo mu bituma amatora aranguka by'ukuri nk'uko bibereye mu ntwaro rusange.
Musenyeri Ntawundereye anagaruka ku bikuru bikuru abaserukizi b'umwongere wa Ekereziya mu Burundi banegura
uguhata abaseru kirabitoza mu icyungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ibyegeranyo z'ibyavuye mu matora. Ayo matora ataraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe. Amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora ataraba. Ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze, ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe. Abantu bamwe batoye bisubiriza ukwirukana abaserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi. Iterabwoba ryagizwe n'abajejwe intwaro bamwe bahatira abantu gutora nk'uko bashaka gushika naho babakurikirana no mu bwiherero bw'itora. Ukwinjira kw'abantu batabirekuriwe n'amategeko mu bibanza byaharurirwamwo amajwi, ugutora mu ibanga kutubahirijwe hamwe hamwe, ukwaka abarorerezi impusha zabo n'amatelefone. Turavye rero ayo mahinyu yose hamwe n'ayandi tutiriwe turavuga, turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshyikirizwa ko ari byo byavuye mu matora.
Ibitekinyo fata kibanza bizavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, aya mashinga amateka n'abajenama amakomine byatangajwe kwa 2025 ku kwezi no mu gwisana ivyerekana ku mukandida w'umugambwe SNDD-FDD uri ku butegetsi General Evariste Ndayishimiye yatsindiye intebe ya perezida ku bice 38% n'ibice 72%, nayo wakurikiye Bagaton Rwasa w'umugambwe senere utavuganwe n'ubutegetsi ku bice 24% n'uduce 19% ku bakandida indwi bari mu ihiganwa. Rwasa yinubiye ko azibwa amajwi kuva kiri mu myiyamamazo yajanye ikirego ciwe muri sentare yubahirize bwizwa nshingiro ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri nk'uko yari yabitangaje. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku vy'amatora mu Burundi, umugambwe uri ku butegetsi SNDD-FDD uno munsi watanguye amasengesho yo gushimira Imana ku vyavuyemwo. Namasengesho ariko abera mu ntara ya Gitega, umugwa mukuru wa politike. Mu batayitabiriye bigatuma benshi bibaza impamvu, harimo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Tadendi Kumana. Amakuru y'Ijwi rya Amerika tutarashobora kuronkera ivyemezo avuga ko batavyitavye kubera ko baba bakitswe n'amagara. Ibindi kuri ino nkuru tugicukumbura ni mu makuru yacu ari imbere. Ubu naho twerekeze mu gihugu c'u Rwanda, aho igisata cihariye ca sentare iburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuzamakungu nk'ivyiterabwoba rumaze kwagiza Bwana Ladislas Ntaganzwa ivyaha vya jenoside n'ivyibasiye inyokomuntu. N'urubanza rwakurikiranywe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.
Urubanza ruregwa mu Bwana Ladislas Ntaganzwa umucamanza n'inteko bafatanya kuruburanisha barisomye bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Skype ryahuzaga inteko n'ababuranyi bombi kubera kwirinda icyorezo COVID-19. Inteko iburanisha yari yicaye mu cyumba cy'urukiko gisanzwe kiri mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, mu gihe Bwana Ntaganzwa n'ubwunganizi bari muri gereza ya Mpanga mu birometero bike uvuye ku nyubako y'urukiko. Ariko mu buryo bwatunguranye mbere y'uko urubanza rutangira, Bwana Ntaganzwa nyir'urubanza yanze ko bamuhuza n'abandi baburanyi kuri iryo koranabuhanga ngo asukurikirane isomwa ry'urubanza. Yavuze ko yaburanye bityo adashaka gukurikirana isomwa ry'urubanza rwe. N'isomwa ry'urubanza ryihariye amasaha asaga tatu. Ufatiye ku gihe Bwana Ntaganzwa yagejejwe ku butaka bw'u Rwanda kuhaburanira, urubanza rwe rwari rumaze imyaka isaga hine gato ruburanishwa mu ngingo zarwo zose. Ku ikubitiro mu rubanza rugitangira mu mizi, ubushinjacyaha bwareze ibyaha bitanu bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu uyu wahoze ari burugumesitiri wa komine Nyakizu muri perefegitura ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda. Ibyo ni ibyaha bikomeye kandi bidasaza. icyaha cya genocide gushishikariza abandi gukora genocide kurimbura imbaga nk'icyaha kibasinyo ku muntu kwica nk'icyaha kibasinyo ku muntu no gusambanya abagore ku gahato nk'icyaha kibasinyo ku muntu mu isesengura rye n'inteko iburanisha umucamanza yavuze ko uregwa hamwe n'ibyaha bibiri n'icyaha cya genocide avuga ko gishingiye ku mpfu z'abatutsi ntaganzwa yagizemo uruhare n'icyaha cyo kurimbura no gufata abagore ku gahato nk'icyaha kibasinyo ku muntu mu 1994 maze umucamanza avuga ko ntaganzwa adahamwa n'icyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide avuga ko nta bimenyetso bigishimangira byatanzwe mu kirego cyabwo ubushinjacyaha bwo buvuga ko bwana ntaganzwa yagize uruhare rukomeye mu icwa ry'abatutsi barenga 25,000 bari bahungiye kuri paruwasi ya Cyahinda abo batanga buhamya benshi bahuriza ku kuba ngo hari igitero cyagabwe kuri iyo paruwasi cyari gikomeye kuko ngo mu buhamya bwabo bavuga ko cyari kiganjemo abari abajandarume abasirikare interahamwe ndetse ngo n'impunzi z'abarundi bakavuga ko ibyo bakoze byose bicaga abatutsi bakoresheje intwaro gusa mu myiregure ntaganzwa n'ubwunganizi nabo bakunze kuvuga ko ahubwo hari bamwe mu batutsi bari bafite intwaro kuko ngo hari umwe mu bajandarume bishe baciye umutwe bagakomeza kwibaza impamvu abatutsi bari bafite izo ntwaro hanze y'ibihumbi by'abatutsi biciwe cyahinda anaregwa abandi biciwe mu nkengero za Nyakizu ku mabwiriza ye kandi ngo bari bahahungiye bakomotse mu bice bitandukanye abashinja ururegwa bakavuga ko mu bihe bitandukanye bagiye bamubona n'imbunda muri komire yategekaga ariko ko ntawe yigeze yirashisha ntaganzwa kiregura n'ubwunganizi bwe bavuga ko bamushinja ubuhamya bwabo bubumbatiye ukwivuguruza gukomeye kandi ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko yakoze ibyaha nakana ko muri komire yategekaga habayemo genocide ariko akavuga ko nabo basha yarafite bwo kuyihagarika gusa hakana ko hari igitero na kimwe yaba yaragabye kuri paruwasi ya Cyahinda n'ibindi bice aregwa mu ruhare rwarwo rwose ntaganzwa akavuga ko yakoranaga n'abaturage inama ababwira ko bagomba gusubira mu ngo kugira ngo babashe kubarinda umutekano nyuma yo gusesengura ibivugwa n'impande zombi n'ibindi bimenyetso umucamanza yavuze ko ashingiye ku buhamya bw'abatanga buhamya asanga uregwa hamwe n'uruhare rukomeye mu bitero byagabwe kuri paruwasi ya Cyahinda no mu bindi bice biyikikije agashingiraho amuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose mu munyururu kumwunganizi wa ntaganzwa Maître Alexis Musonera yatangaje ko batishimiye icyemezo cy'umucamanza maze bahita bakijuririra bana Radisilas ntaganzwa y'imyaka 58 y'amavuko yafatiwe mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho avuga ko yakoreraga ibikorwa by'ubuvuzi yoherezwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania hari mu 2015 uyu yari ku rutonde rw'abandi bagabo barimo umuherwe ukomeye w'umunyarwanda bwana Felicien Kabuga wafashwe mu minsi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye ishyiriraho igihembo burumwe cya miliyoni 5 z'amadolari kuwagaragaza aho aherereye ntaganzwa wagejejwe ku butaka bw'u Rwanda mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2016 yoherejwe n'urwego MICT rwasigaranye imirimo ya ICTR abaye wa gatatu woherejwe u Rwanda avuye yarusha nyuma ya Pasteur Jean Uwinkindi na bwana Bernard Munyagishari bamubanjirije bose uko ari batatu nta n'umwura w'umwere cyangwa wagiye munsi y'igihano cyo guhera mu munyururu ku byaha baregwa ehogira ubusanzwe rya Amerika i Kigali
tukivuga iby'ubutungane mu Rwanda umucamanza w'urwego rwasubiriye inkiko mpuzamakungu William Masekule yase ubusabe bw'ubushinjacyaha bwasaba ko umugwiza atunga w'umunyarwanda Kabuga Felicien yagirizwa izaha bya genocide aheruka gufatirwa mu Faransa yorungikwa mu Holland mu kanya gahize Mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma abajije umunyamategeko ico ibi bivuze mu rubanza rwa Kabuga aratangura amubaza ico ucamanza bwashingiye ko mu kwanka ubusabe bw'umucinjacaha
imanza zose zo mu rwego rw'ibanze ziburanishirizwa mu cyiciro cy'urukiko Arusha hazafatwa icyemezo wujuriye ubujurire bwe akaba ari bwo buza kuburanishwa mu rukiko mu Buholandi irahe ni ukuvuga rero ko nibyo uyu nguyu uhagarariye iyi mekanizime isigaye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku Rwanda nibyo yibukije igihugu cy'ubufaransa kubera kuri cyashaka ko Kabuga yajyanwa mu Buholandi bitewe cyane cyane n'uko Ubufaransa bwavugaga ikibazo cy'umutekano n'ikibazo cy'uko kujya Arusha bigoye bitewe n'ikibazo cya coronavirus ibyo rero akaba ari byo umushinjacyaha washizeho impapuro zo gufata Kabuga yamaganye avuga ko agomba kugenderwa ku bushake umushinjacyaha washyizeho inyandiko zifata umuntu yari afite mu gihe yandikaga izo nyandiko akaba yibukiye rero ko mu gihe hatangagwa inyandiko zo gufata Kabuga umushinjacyaha yifuzaga ko nafatwa agomba gushyikirizwa urukiko rwarusha akaba ari nabo agomba nyine kuzabonera ubutabera ubwo rero irumvikana ko Ubufaransa buriya umushinjacyaha w'Ubufaransa agomba kuzasaba urukiko rwa Paris ko Kabuga yajyanwa Arusha aho kurubwira ko agomba kujyanwa he nk'uko yabiteganyaga n'icyo bivuga ibyo babandikiye abashinzwe iriya mekanizimu yasigayeho urukiko rwa Arusha
mu buryo bwagutse bisobanuye iki ku rubanza rwa Kabuga ku miburanire y'urubanza rwa Kabuga
hari ibyo bavuka be basaba bifuzaga ko Kabuga atashyikirizwa ya mekanizime ya Arusha cyangwa irahe kabwo Kabuga yagombye kuburanishirizwa mu Faransa ibyo rero ndakeka urukiko rwo mu Faransa rugomba kuzabifataho imyanzuro ubwo nta zindi mpaka zizaba zigihari niba agomba kugira he cyangwa kujya Arusha kubera ko umushinjacyaha mekanizime yasigayeho urukiko rwa Arusha yemeje ko agomba kuzajya Arusha ubwo ni gutegereza rero icyo urukiko rw'i Paris ruzanzura mu ko ku itariki ya gatandatu ruzafata icyemezo cyo cyerekeranye no kuba Kabuga yashyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cyangwa se niba yaburanishiza mu Bufaransa niba afata icyemezo abavoka bazaba bashobora kujurira bikajya mu rukiko rwo hejuru narwo ruzaba rufite amezi abiri kugira ngo ruzatange icyemezo cyarwo ni ukuvuga rero ko iyo gahunda yose nirangira niho tuzamenya niba Kabuga azaburanira mu Bufaransa cyangwa niba azaburanira Arusha kubera ko buriya ibyo kuburanira irahe ko byaba bimuriyeho agomba kuburanira Arusha nibaramuka Bufaransa bafashe umwanzuro ko ataburanira mu Bufaransa
niba mbyumvise neza ni ukuvuga ko ni icyemezo abashinjacyaha bashobora kujuririra
ntabwo ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bufite kuba bwajurira ibyo umushinjacyaha wa Arusha yabandikiye ababwira ko atemera ibyo bashoraga byo kugira ngo abe yagirahe nta hantu bashobora kubijurira bagomba byanze bikunze kuba mu gihe urukiko rwo mu Bufaransa rufashe icyemezo ko Kabuga adashobora kuburanira mu Bufaransa kuko hari impamvu nyinshi abavoka be basobanura bavuga ko Kabuga yagombye kubonera mu Bufaransa icyo gihe biramutse bifashwe ni ukuvuga ko urukiko rwa Arusha rwatanga ibirego bamurega rugatanga n'ibimenyetso byose byerekeye iperereza bamukozeho bakaba mu Bufaransa kugira ngo ari rwo rumuci urubanza mu gihe rero icyemezo nyamukuru cyavuye mu rukiko ndetse cyanajuriye cyarangiye kuba itegeko cyakomeza ko Kabuga agomba gushyikirizwa urukiko mpuzamahanga nta shiti icyo gihe azagomba kujya Arusha nk'uko umushinjacyaha watanze impapuro zo kumufata abyifuza ntabwo ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bushobora kujurira icyemezo mugenzi wabo uhagarara urukiko mpuzamahanga avuga
Maitre Innocent Twagiramungu ibusare mu Bubiligi turabashimiye cyane kuri ibyo bisobanuro mutanze bigendanye n'amategeko mugira umunsi mwiza
akaba ari ngaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya tubike banure twifuriza kuranirwa mu byo murimo byose kuri mikro mari kumwe na Joe Diane ninahazwe twari duhagarikiwe na Frederic Nkundikije amakuru no mugoroba yegeranijwe na Facile Gebehu.